nkuko mwebuze twama mu gipolisi cy'u Burundi tugira igikorwa cyo kuraba yuko abantu ba mu Burundi bafise bahaba bafise ibyangombwa eska ndetse turetse n'abanyamahanga n'abarundi ubwabo iyo tubafashe badafise ibyangombwa nabo nyine hariho ingingo tubafatira rero icyo gikorwa cyabaye ino munsi n'igikorwa cya minsi yose igipolisi cy'u Burundi cyama gikora tukaba twabonye abanyarwanda 42 abakongomani 4 umutanzania umwe n'umukenya umwe baba ngaha mu gihugu cyacu batabifitiye uburenganzira no kuvuga yuko bataba bafite ibyangombwa bikwiye
abo niho bari bagishika mu Burundi cyangwa bahaje mu minsi yavuga cyangwa bahamaze imyaka bahaba
turiko turagira amatohoza bo bariko bariga amadosiye yabo umwe wese niho tuzoca tumenya ingene igihe bari bahamaze n'umwe wese icyo nkumbure yakora cyangwa icyo yarajejwe mugabo cyane cyane izi ni mu ngingo dufata na cyane cyane mu kugira ngo dukomeze amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu
bo babafatiwe mu kumurwa mukuru Bujumbura cyangwa mu bindi bisagara byo mu Burundi
hariho abafatiwe i Bujumbura n'abafatiwe mu Rutana igiharo ariko cyane cyane benshi bakaba bafatiwe i Bujumbura
hari abo babafatanywe ibigwanisho muri bo
oya kugeza ubu amakuru dufise nta muntu n'umwe yari afite ikigwanisho
icyo gikorwa cyo kurondera abantu bose badafite impapuro zibaha uburenganzira bwo kuba mu Burundi gikozwe mu gihe mu Burundi hari uruhagarara rwa politike aho ibintu byahindaguritse aho hariho impari zikomeye cyane cyane aho novuga mu gambwe iprona hamwe no ku butegetsi iyo ngingo hari aho ihuriye n'ibyabaye mu Burundi mu minsi iheze
icyo nakubwira cyo nuko mu Burundi ata mpari za politike ziriho mu Burundi hariho umugambwe umwe mu yindi migambwe myinshi ufite ingorane hagati y'abanywanyi wawo ibyo navyo leta ikaba itisuka mu bijanye no gutunganywa n'uwo mugambwe gutunganywa kuwo mugambwe rero iki gikorwa twebwe nakubwiye yuko ari igikorwa cya minsi yose twama dukora si ubwa mbere kandi si n'ubwa nyuma tuzokwama dukora umuntu wese abaye mu Burundi adafise ibyangombwa kuko tushobora kwibaza yuko ashobora kuba hinyegejemwo inkozi z'ibibi na cyane cyane kugomba kubungabunga amahoro n'umutekano ni ukuvuga rero ko atasano na ritori riri hagati y'iki gikorwa n'ingorane ziri mu mugambwe iprona ariko nabo nyine nibaza yuko bariko biriko biragenda neza kuko inyishu iri kuyaboneka
mu bafashwe hari abo bamaze gufatirwa ibihano mbega ibihano bizofatwa ni nk'ibihe n'uko barunyika mu bihugu byabo by'amavukiro
nk'uko tuba tubigenza ingingo zose dufata aba bafashwe bose hariho amambasade yabo asanzwe ari ngaha no kuvuga yuko ingingo dufata tuzivugana ariko cyane cyane iki ngingo dukunda gufata nuko abo bantu tubasaba yuko basubira iwabo kugira ngo bashobore kuronka ibyangombwa biborohereza cyangwa bituma bashobora kuba mu Burundi mu mahoro na cyane cyane bisunze amategeko y'igihugu
Gabriel Nizigama umushikiranganje Burundi ajejwe umutekano mu gihugu cy'u Burundi murakoze cyane gose kuri aka kanya mwatoye kugira ngo tuganire
murakoze namwe.